ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika igi kubashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki zitandatu y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Munikije. Nkuko rero mubimenyereye ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Abarundi hanini bashigikiye ubutegetsi hamwe n'abari mu mashyirahamwe amwe amwe adahanira inyungu za politike baritavye imyiyerekano ku murwa mukuru Bujumbura ku munsi wa gatandatu uheze. Iyo myiyerekano yari yatunganijwe n'ubuyobozi bw'isara ca Bujumbura yari ifise umugambi wo gushimira abakuru b'ibihugu vya Tanzania n'Uganda hamwe n'icegera ca perezida wa Kenya ku ngingo bafashe yo gushigikira Burundi hamwe no gusaba ku bihugu vya Buraya bifuta ibihano vyafatiye Burundi imbere y'uko ibihugu vyo mu karere ka Afrika mu museruko bitari gikomo ku masezerano y'ubudandaji n'ibihugu vya Buraya. Yamara abadashigikiye iyo myerekano bavuga ko abatunganije na bitavye iyo myerekano bari ko batwarira hejuru ngo kuko bafatiye ku kintu kimwe mu bintu byinshi byabereye muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika mu museruko. Mbega ikintu iyo myerekano ishobora kuba yaranguye ni kihe? Rero muri kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye professeur Juvenal Ngorwanubusa umukuru mugambwe MRC emiliyoneza mushiga ntaje Juvenal Ngorwanubusa
nanjye ndakora mu kije
murakomeye neza
yego no marembe
yego me turi kumwe kandi yego turi kumwe kandi na Abel Gashatsi umukuru mugambwe UPRONA wemewe n'amategeko mu Burundi mwiriwe neza mushiga ntaje Abel Gashatsi.
Ndaramukije cyane namwe Frederic n'umukuru w'umuganga w'adasigana ipfura nta ipfura itemewe n'amategeko iri mu Burundi.
Mwiriwe neza murakomeye
turaho
yego me turi kumwe kandi na Aime Pascal Nduwimana umukuru w'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion. Mwiriwe neza Aime Pascal Nduwimana.
Ego cyane mwebwe turabaramukije turazi hiyo nyonyo ko ari no mu gatondo iwacu ino ni saa kumi natwe turabuze tuti bwake hiyo
yego me muri neza. Reka dutangure kumushyira ntahe Juvenal Ngorwanubusa mutubwire ukuntu mwakiriye iyo myerekano eka n'ubutumwa bwashikirijwe muri iyo myerekano.
Ubwa mbere ugitanguza ibiganiro wavuze ko harimwo n'abadatari mu bintu bya politike ariko bijya nibihendwa abana bagiye bose bari batumwe ko na politique. Hanyuma iyo myerekano yabaye kuwa gatandatu uheze si ya mbere kandi uko mbona ibintu bitumberewe ubu umengo si ni yanyuma. Umugambwe MRC Rurenzangemero bose bazi ko ushira imbere gusubiza abanyagihugu ku kivi mu nzira yo kwiteza imbere birababaje n'ukuri biratangaje yuko abategeka igihugu bamize abantu mu ibarabara. Agakomye kose haizinama muri ni afrikane haizinama i Geneve ngo zinduka mu ibarabara. Hariho n'uwateze arandika ati uko bibandanije uko bazohavaja gushigikira ikenagi bitoro n'isuka. Ariko kuvyerekeye rero iyo myiyerekano yabaye kuwa gatandatu ubwa mbere yashingiye ukibazo kimwe mu byari bizwe mu nama y'abakuru b'ibihugu kandi byari birenga 20. Ikindi nacyo ni uko muri ivyo byashyikizwe n'abakuru b'ibihugu mukapa yaze ibintu byinshi aradoma mbere y'uko ari leta binize ibiganiro araniyumvira umunyamabanga mukuru wa yase yuko amwabura akabirungika muri leta. Ikindi nacyo ni uko iyo myiyerekano yari ifise intumbero y'ugucanisha abari bitavye ibyo biganiro kuko kwari gukeza Museveni na Magufuli gusa ku byashikirijwe ku masezerano n'umwe bwa Buraya kandi abantu bose bariyo ntibavugwa gusinya amasezerano kazasinya n'ibihugu bya EAC atari Burundi gusa.
Ariko mushyana Juvenal Ngorwanubusa abarundi batari bake bariruhukije bumvise ko abo bategetsi basavye ko ibihano vyofutwa ku bwanyu mwebwe mwaranezerewe niyo nkuru.
Oya je suko mvuge mu biganiro mbanza gutarira ikibazo cyose. Ubwa mbere mbega kumbona Tanzania na Uganda bubata sijeje ko mukono kuri ayo masezerano murumva imyerekano ya Kampala ni Dar es Salaam murumva biyamirije umwe bwa Burayi canke ingene iyo myerekano yagenze ko abantu bayitavye bari bahimirijwe kujya kwiyamiriza ibihano by'umwe bwa Buraya uburyo yagenze ko mona baciye bajya gukindira imbere y'abaserukira ibihugu bibanye nk'u Rwanda canke gukindira imbere y'amaradiyo bayatamba ku muzimba yaturiwe wumva ari cyo byasabisana n'ico bari batumiriwe
ego mereka ati icyo kibazo turakibandanya reka duhe n'ijambo umushyira ntahe abera gashati nawe nyine atubwira ukuntu ku giti ciwe n'umugambwe arongoye bakiriye iyo myerekano ikandi byashikirijwe n'amajambo yahavugiye
murakoze cyane twebwe natwe twarakurikiye turumva ko hatunganijwe imyerekano ijyanye no gushyigikira ijyangingo yo guhagarika gusaba ibihugu bya Buraya ko byahagarika ibihano twebwe rero mu mugambi w'adasigana icoma novuga ko ibijyanye n'imyerekano ko leta ko igisagara ca Bujumbura gihamaragara abanyagihugu kugira imyerekano twebwe twitaba imyerekano tubifata ko ari ibintu bisanzwe mugabo cyane cyane aho duhagaze ni ingene iyo myerekano itunganywa igatunganywa mu mutekano cyane cyane amajambo ashikirizwa n'ababa bitabye bene iyo myerekano akaba ari amajambo yubaka n'aba ari amajambo agumuka twebwe rero ku bijyanye rero n'iyo myerekano ku bijyanye cyane cyane n'ingingo bariko barashima twebwe mu muganga w'adasigana icona no kuri jewe nyene twarabishyikirije n'igihe iyo ngingo yafatwa nuko ubwa mbere ibihano byafatiwe Burundi ni ukuraba icyo abantu biri kubirashyikira cyane ibihano byafatiwe Burundi bishyikira abanyagihugu umunyagihugu muto muto niwe ariko aragira ingorane si umukuru w'igihugu si uburongo muganga CNDD-FDD si umushikiranganji ariko aragira ingorane naho rero tuvuga tuti kwiyumvira kw'ibihano byafatiwe Burundi byohava n'ibintu byo gukenguruka twebwe rero turashyigikira iyo ngingo yafashwe n'abo bakuru b'ibihugu cyane cyane ko berekanye ko uyu muryango ibihugu byacu bigize isigaye kimeze nk'intara imwe ingorane zishyikiye Burundi ziri ingorane zishyikiye u Rwanda Tanzania Kenya na Uganda naho rero tuvuga tuti ibi myerekano bene iyo irasanzwe kandi cyane cyane icyo yabigamije ni uko kwari ugutsimbataza gushimiriza ibihugu bya Buraya ko ibihano byafatiwe Burundi byohagarara maze abarongoye igihugu nabo ari n'indi bavugana bakabivugana mugabo umunyagihugu muto muto ntabandanye asonza ntabandanye agwara ngo abure umuti ntabandanye ari naho mikora
egome namwe Emmy Pascal Nduwimana muri mu bantu bari bitavye iyo myerekano murashaka kutubwira ikintu kubwanyu mubona ko iyo myerekano yaranguye
Gambere ho tubanje no gushima kubera z'ukuri iyi nama igihe yatangura hari haranashikizwa ibintu byinshi cyane ndimo no kubanya politike twarigeze kumva n'abasaba bati inama barayitezemo ibintu byinshi barayitezemo yuko hovamwo yuko aba perezida ko bafatira ingingo u Burundi mbere bagafata ingingo z'uko bona bafatira ibihano ku bijyanye n'ubutunzi mbere bakagira ikintu bitana ambargo do twebwe nk'amashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike turi no mu Burundi twaranezerewe cyane kucavuyemwo by'ukuri twaranezerewe cyane n'iri jambo rya perezida wa Uganda ryaravuze ijambo vyo kubona ko ari iry'abavyeyi rya jambo twahora twumva kuri n'abasogokuru bacu ukumva yuko ijambo yanavuze ryari ry'uruvyeyi ryari ry'umupapa arongoye urugo ryaravuze ati mbega jewe nimba ati ndi umupapa mu nzu boza iwanje ati ukinjira mu nzu ukanahana umwana ati utambwiye rero baravuga bati nta kuntu twaba turi muri uyu muryango wa EAC hanyuma twumva yuko haje abantu bagafatira ingingo umuntu umwe umwana umwe ati bakamukubita bakamubabaza hanyuma ngo tunanezerwe rero twumva ko tutosinya aya masezerano yo gufashanya haba mu bintu by'ubudandari cyanke niki mugabo umwana umwe yarafatiwe ibihano aboshwe aldikararira atabasha kwiga cyanke no kwiteza imbere rero twebwe nk'amashyirahamwe z'ukuri adahanira ibyicaro bya politike turongo y'abantu benshi harimo abarimyi aborozi harimo abatunzi harimo abakene harimo abantu bo mu ntara zose no mu migambwe yose turavye icavuye muri ino nama leta canke meri yaduhamagaye twaragiye kabisa kandi turanezerwa turashima imana mbere washaka jewe
tugarutse Pascal
mu bantu banatumira no gushima imana no gusenga imana twarashimye cyane turashimira uyu mu president wa Uganda turashimira igihugu cha Tanzania turashimira n'igihugu cha Kenya turashimira n'ibugu byose byari muri iyo nama ko bakoze
kiri kuri myerekano nyene mushyana ya Pascal Ndubimana hariho ibintu ariko byashikirijwe muri iyo nama y'abategetsi bo mu karere bitari bishemeje ikabitanezereje nk'abategetsi bo mu Burundi aho bavuga ko hariho umutekano muke kandi uruhara hashobora kuba hariho inzego z'umutekano zaba zibisemwe uruhara icyo kintu kwatacu mwashikirije mu myerekano
sebe turiko turabitegura kandi twaranabyanitse turanabishikiriza ndetse no muntu umwe z'umuhuza bari ngahanye ejo bundi mwaranadutumiye no mu kiganiro turavuga ko twava byingene ubuhunye tumeze by'ukuri turashimira itegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ajyana n'abatomoreye aranababwira yuko umutekano kwari wose yuko unameze neza rero twebwe turifuza yuko abo bantu bagifite ibintu by'amadidane cyangwa amakenga ako bwo kwishikira ngangahanye wacu ko boza bakarana ingene tubayeho ibyo rero urumva biri mwa ya maraporo aguma tangwa abo nyene batavyemera ariko muri make z'ukuri uraze ubazije abantu baza bava ino bakazi wanyu baranatemwanya bagashinga intaye bakavuga yuko by'ukuri hariho ikintu cy'umutekano rero nitwo birandira ko cyane by'ukuri umutekano rero mboneye akanya ko gushimira na premier vice na wewe yanafashe umwanya ukwiye wo gusobanura uyu Gaston n'umuntu byo kurubona yuko abyumva abitahura kandi abwira abantu bivugwa ni byinshi bakubwira ko ari genocide ko ariho nyabwoko mugabo kandi turanashima imana yuko aho turi ubusaha genocide sayeho nyabwoko turi ahantu hatomoye cyane ho kunywana ho kuja hamwe mu butandukane bwacu rero turashimye imana vraiment ku bwa president wa Uganda turashimye imana kubwa
ba president yase akuba cyane Pascal Erika twibutse abantu ba radio ijwi ry'America ko muri kumwe nabandanya kumviriza kiganiro muri sanga turiko tuvuga cyane cyane ku myerekano yabaye ku munsi wa gatandatu imyerekano eka yatunganijwe n'ubuyobozi bw'igisara cha Bujumbura imyerekano bavuga ko yari yogushimira abategetsi bo mu bihugu byo muri Afrika mu seriko nka president w'igihugu cha Uganda na president w'igihugu cha Tanzania basabye ko ibihano byafatiwe Burundi byo bahagarara byo futwa turi kumwe na Anisette. Anisette mwiriwe neza?
Yerewa.
Muri he Anisette?
Ndende gucumba mu Burundi.
Murafise ikibazo murafise icyumviro ku byo turi ko turashikiriza?
Ego nari icyumviro gitoyi nagomba ndababwire yuko tumaze kuvuga yuko ari umuryango wa Afurika y'Ubuseruko uba ari umuryango igihugu kimwe kigize ingorane n'ibindi ndabizi kubera umwe niwe yavuze ati iyo ufite umuganda wiwe ukavuna rumwe rumwe ziratinda zigahera ariko uvune rimwe ntibikunde urumva rero Uburundi bugize ingorane bakabufatira ibihano Uburundi bumaze gushika aho bashaka uca usanga n'ibindi n'ikindi gihugu gishobora gushyikirwa umwanya n'umwanya hanyuma akabazo kamwe nagomba ndababaze cyane cyane uwaserukira uwo mugambwe agomba namaze ikibazo kivuga giti none iyo twe dufatiye iyo badufatiye ibihano biriya bihugu ikintu wobo muri politiki yabo mu migambi yabo bashyize imbere mu guteza imbere abanyagihugu icyo bunguka ni ikihe icyo bahomba ni ikihe kubera turamaze kuba abantu benshi bavuga ati Uburundi barakwiye niba uri buri kumfata yambara ariko ukakimenya yuko bafashe yambara ngo umwana watera imbere
yegomereye
umukate niwe azogira ingorane mugabo ari umwana w'umukuru wewe arazi yatumira kumira kure ariko gihe nsubira kukato
ego me anisete
nagomba mbaze
ego
igira cyo nagomba mbaze ni iki ko kuvuga yuko bo dufatira ibihano bega imigambi bafise inyuma y'ibyo bihano bamaze kwidufatira bikatudada neza niyiye kugira ngo twumve yuko badufitiye igishika kugira ngo
murakoze Anicet reka ico kibazo ndakibaze yabatumira ariko gushika ubu nta mutumire numwe aravuga ko Uburundi bukwiye gufata ibihano nta uravyemeza muri kiganiro turimwe reka dutangure kumushyira ntahe Juvenal ngogwa n'ubusa
urakoze ahubwo uramvuga ivyo nagira ntangurire ko abantu nkeka baruta ico bababaye twebwe mu mugambwe MRC Renzangemero twifuza ko Burundi arya karyama hagira haba kubahwa nta muntu numwe yo mwifuriza ibihano nkuko ato mwifuriza amahano turimo muri iki gihe inzara yugarije igihugu hatagira igitoro hatagira isuka hatagira ikintu nakinye ibyo bintu nditwabihawe numwe bwa buraya ubya numwe bwa buraya butubuza kuronka ibyo byose nitwirabe cyane cyane twebwe turabe ubwa mbere ho mu rugo imbere yo kuja mu karere bacumbwa ni mu Kirundi bati akimuhana kazi imvura ihise kandi burya umuryango ni mu muryango numvise abantu bavuga ngo Museveni ni papa gatangiye kuba papa avuye mu rundi rugo murabamwumva icyo Burundi bugira bube ubwa mbere twabanza tukiraba kugira ngo ibyo bihano ntibibe ntawifuje ambarwa dusaba duhanura abadutegeka mu gihugu cyacu ko tubyirikanya kugira ngo aho kabi ntikigira kaba none bivuye kuki ko mbona dushobora kugira ngo tubuze ko iyambarwa iba mu kwigenza neza mu byerekeye ugutwara mu byerekeye kugaruka na demokarasi nk'akarorero icyo bita ngo ni ambargo ni ikintu caba kigabanywa y'imfashanyo umwe bwa buraya bwagiriye Burundi igabanywa kuko nta ntibigeze bahagarika ifashanye ehiraba umwe bwa buraya buguma badufashe umugongo mu guhagashahara abasoda bacu bagiye kugarukana amahoro za Afrika ehiraba ibintu bigenda ku banyagihugu byose bishikira abanyagihugu buno nyene abanyabora ntibigeze bareka kubitanga icyo badatanga nico batazi iyo gica kija cyane cyane kije gufasha abantu bashobora guhunganya umutekano nta bihano rero badufatiye nimwa murondera ibihano umenye buri aba bafashe muraraba nk'ikonga baheruka gufatira ibihano abantu bashika icenda bari mu nzego z'ico gihugu twebwe ibyo bintu nta bihano byo kuvuga biraboneka ariko icyo twifuza ni uko hasubira kuba umwumvikano mwiza hagati y'ibihugu bya buraya n'u Burundi kuko iyo gabanywa ntibyatumwe nuko Burundi buri mu karere ka k'ubwo bw'ubuteruko oya iyo gabanywa byatumwe nuko amasezerano y'ikotonu yemeranijwe n'ibyo bihugu n'u Burundi kugatwa kacu bitakurikije ni nguko Tanzania na Uganda bitiriganye ku masezerano bafitaniye bo bafatira ingingo bataneza kubaza u Burundi cyanke muraje ko Tanzania na Uganda bari mu bihugu bya Commonwealth nk'akarorero nibaza yuko botigana ku masezerano batabatira ingingo nkuko bazifatiye Zimbabwe batarinze kubaza u Burundi rero u Burundi rero kuraba cyane cyane bafatiye ni amatati bakumvikana bati ntiyagira ugendera ku wundi mugabo nawe ukuriza amasezerano twumvikanye ikotoni
egome mushya nahe abergashati kuri cyo cyimvuyo cyane set ni ikibazo yabaje mu kanya gatoyi cyane gose ndabona ko akanya kihuta
ego murakoze twebwe kuri icyo kibazo umunywani wa radio y'u Amerika ahagiye gushyikiriza twebwe mu mugambi w'abadasigana icona ntidushobora gushyigikira icyo kimwe cyose cyoza gifatira ibihano u Burundi kuko twemeza ko ibihano bifatiwe igihugu cyacu cy'u Burundi bishyikira cyane cyane abanywanyi bacu bato bato nabo nibo duharanira ko bagira umwidegembyo bakagira ubuzima bwiza maze bakazava bashika no mu matora bafite amagara meza hama ku bijyanye n'ibyo by'ibihano twe twavuga yuko ubwa mbere ni uko ibihugu bya Burayi ndetse n'abategetsi b'u Burundi nk'uko uheje kuvuga bivuze abantu bovugana birateranira idashika hama kandi turafise bene wacu b'Abarundi aribo bakokeza batari no mu Burundi mu kwerekana cyane cyane ko mu Burundi umucanwa waka natwe turi mu gihugu twovuga neza yuko ibyari mu 2015 sivyo bino no munsi turiko turatanga iki kiganiro aho nero bo kwicara bakaraba amaraporo atangwa bakaraba ingene igihugu no munsi kimeze nimba rero bakumvikana atagoterana bidashika maze nizo bintu by'ibihano byafashwe kuko ngo we n'ubusavuze ati ngo mbanavuze ko atabihano ibihano birahari ibihano biraboneka imfashanyo zatangwa ubushinzwe zitangwa kandi nabo nyine baremera ko ibyo bihano bihari rero bo buraba bakevanwa ayo masezerano y'ikotonu maze bakabona akamemo k'igihugu ubu kiba gitera kije imbere nahayo dushyigikira ko ibintu by'ibihano byohava maze leta nayo ikagira kigoro cyane cyane mu gufasha inkozi z'ikibi inkozi z'ikibi rero ziri mu bagomba ko n'ibihano bifatwa bakaraba rero n'ingene inzego zitandukanye z'igipolisi z'umutekano bakaraba disipurine ingene bigenza kugira ngo ibi bihano bihave maze igihugu cyacu gishobore kuvugwa neza mu makungu rero turemeza neza ko ibyo bihano ntibikenewe ntacyo bizagufasha abenegihugu abanyagihugu ntacyo bizagufasha abanyamigambwe bacu ntahare mu muganga adasigana ipfuna tuvuga tuti nta murundi nabo bavuga ngo barahunze ibyo ari byo byose ari hanze arafise bene wabo bari mu Burundi bahabaye ibyo bihano bishikira nimba rero yibereye mu Bubiligi muri Canada ariyumvira ko ibyo ari byo byose afise umuryango mu Burundi kandi utegereza kukiwe kubaho kugerezwa neza avuge neza igihugu ciwe maze abaronga igihugu nabo bagire inguvu
ngo
ibintu bibandanye bitera bijya imbere.
Egome nawe mushikana Aime Pascal Nduwimana mu kane gatoya cyane rwose kucyumvira cyane Anicete ndabona Musa n'abavuga cyo kimwe na Anicete mu kane gatoya cyane rwose.
Ego jewe birane dere cyane ko mwatumiye abanyamigambi kandi bakavuga ikintu cyiza natwe bivuga turashimye uko abatumire ko atanu mwashigikiye ko twafatirwa ibintu by'ibihano rero turashimye byo kuri aba banyamigambi turi kumwe rero twiwe natwe twaravuze tuti nta gihano twumva ko twafatirwa uko murazi uko byo kuri haje na ambargo ibabaza nyine twebwe hanyuma kandi gusa kimwe numva ntasobanukiwe n'umuntu yo tubwira akavuga ko atabihano bo badufate mu gihe bazi uko turamaze umwaka wose izi nteko zacu z'abasoda bari muri Somalia badahembwa bakavuga yuko ngo nta bihano ngo badufatiye mu gihe kandi bazi yuko n'abarungikiwe ibintu by'imitahe bari wabo bari no mu Bubiligi bari n'ahandi hantu twarafatiwe ibi bihano by'ukuri ntabo bideha kandi uyu serukira na iprona yanabipfuze neza gusa twebwe turasaba ko hoba ibino biganiro hagati y'iyi leta y'iwacu hamwe n'abanyaburaya baka kuvugana gusa ikinejereje twebwe kugamake ntabwo dushima by'ukuri ibihano mugabo gusa twaragaye abasabiye ibihano u Burundi aho nyigira mvuge nk'umuntu yitwa nka Charles Ndi Pije ni n'umupapa tuzi twubaha by'ukuri kubwamake twebwe ntitwanezerejwe n'iri jambo yanavuze yuko ngo bafatire ubuhano ngo ibihano u Burundi cyaba ngo kubw'ubutunzi n'ibindi byaratwerekanye yuko uyu muntu atari umubyeyi n'umuntu akwiye no kwigishwa kumva yuko ibihano iyo byafashwe yuko afise ababyeyi n'afise abavukanye afise icyo utabagenzi
ubona ko abanye
politike by'ukuri bataratahura
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika turi kumwe na Eric. Eric muri Veneza muri hehe
Bujumbura?
Yego me murafite ikibazo cy'umubiro duga kwijambo mu kanya gato.
Yego twaje cyanze cyambere ndakibaza oya serukire MRC haraheze igihe kirekire leta y'u Burundi ivuga ko hari abantu batinya amatora kuko atakintu babona ko bazoyakuramwo. Iyo serukire MRC igaragaje kumviriza ibintu yavuze agerageza kwerekana neza ko leta y'u Burundi ahubwo ikwiye ibihano ibyo bihano nabyo bikaba bigaruka ku banyagihugu bato bato. Ikibazo cyanjye cya mbere rero nashaka ndabaze ni iki burya ugaragaje kuraba ibihano mu Sabiri u Burundi bikaba bigira ingaruka mbi ku banyagihugu bato bato burya murizera yuko muzogaruka kudusaba amajwi kandi ibihano musaba ari twe bigirira ingorane mbega none nimba muraba neza ibihano musaba abo mubisabira nibo bifata cyanke bigaruka kuri bamwe muzoza gusaba amajwi cyanke nuko musanzwe muzi ko amatora atewe muzigera muzamwo muguma musaba ibihano kugira ngo habe ibiganiro muronke amajwi adatsi muronke ibiti bidaciye mu matora. Ikindi nashaka ntera intege uwo Aime Daniel Nduwimana cy'ukuri imyerekano bakoze niy'iteka n'iy'ijambo, ahubwo bakwiye kuyishishikara. Nkanatera intege umukuru w'igihugu cya Tanzania n'umukuru w'igihugu wa Uganda, ahubwo bashishikare bumvishe ubumwe bwa Buraya ko amasezerano y'ubumwe y'ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika y'ubuseruko adashoboka mu gihe Burundi bukiri ku ibihano. Niba dukura ko ibihano twasabiwe n'inya nka Burundi abona kwita inya nka Burundi, hanyuma dushobore kugiranira imigenderanire myiza apana kudushyira mu bihano bafatiye ku nyungu z'uyu cyane uriya, ahubwo bashyira inyungu z'uwo ari we wese imbere. Abantu basabira ibihano Burundi nabasaba ikintu kimwe cyonyine, yibuke ko ubu Burundi bariko barasabira ibihano burimwo bene wabo, buri nk'ababyeyi babo, burimwo uwo wese biyumvira ko aribo bariko barakingira, ahubwo barengera inyungu zabo bwite
murakoze Eric. Reka mpakanya abashinga ntabagire icyo bavuze ku kibazo mushikirije kivuga ko hari imigambwe yoba yifuza ko Burundi bufatirwa bihano, mukaba muvuga ko eka bitewe bitebuke bazokenera gutsaba amajwi abanyagihugu. Icyo ni kibazo gishobora kubazwa abo bose uko ari batatu, kandi no kwibutsa ko muri abashinga ntabi batatu twatumye atanwe yigeze avuga ko ashigikiye ibihano, asabira ibihano Burundi. Reka dutangire ku mushinga na Juvenal Ngogwa n'ubusa.
Urakoze Frederic. Ntangure mvugire umugambwe wanje. Umugambwe wanje nibwe dusiba amatora mbere mu miro 2025 ugitangura waciye uja no mu nzego za leta n'amashinga amateka no gutwara amaprovinsi. Twebwe rero turazi neza yuko turi umugambwe wemewe rwose mu gihugu hagati, kandi n'aya matora yagira abe mu 2015 yaburabujwe aratira agashamba aragende muri seni azosanga MLC Rurenzangemerero ari mu migambwe itanu yarungitse intonde yazirihiye n'irya kostion. Ngaruke rero kuri iki kibazo, ubwa mbere ndagusabe yuko aba banywanyi bakurikira ibiganiro byacu ubahanure, ntibaze kubaza ikibazo kuko baje bagiteguye batazi ibijya kuvugwa. Nta muntu n'umwe muri twebwe yavuze ko ashikiye ibihano, ahubwo amahano ntituyahawe n'ubumwe bwa Buraya twahawe n'abadutegeka ngaha. Hanyuma rero ku byerekeye ibyamye bivugwa, harabaye igabanuka imfashanyo y'ibihugu bya Buraya nivyo. Ku bindi ibihugu bya Buraya byabanje kubyirikanya na leta ngo bumvikane ingene izo mfashanyo zoza. Abihugu bya Buraya ntibyigeze bifuta agahembo zaha abasoda bacu bari muri Somalia n'ahandi, ahubwo bumvikanye ingene gatangwa. Urumva ko atari cyo kimwe, nifuza rero yuko abantu bokumva ibintu cyo kimwe. Hariho imigambi y'iterambere mbere abaserukira Buraya ngaha bama bazabyugarugura kuraba, cyangwa imbere n'abaserukira ibihugu ukwavyo birirwe barajya kuraba ibintu babanije bafasha bitumwe n'uko bigenda bigashikira umunyagihugu wenyine. Ivyo biriho. Twebwe rero icyo twifuza suko hobi igituma haba ibihano, oya twe twifuza ko leta iyo nyine yogenda ikaraba abo bantu bashobora kutugirira ibihano kugira ntibishike ntibikabe ibihano ntibibe, kubera yuko bazaba babwirikanije igituma tumvikana ku masezerano y'ikotonu.
Mukanya gatoyi icyo kibazo Eric yabaje avuga ko nk'imigambwe canke abarongoye imigambwe yarongoye amashyirahamwe babo basaba ko ibihano byofatwa bigakomezwa, abo bantu bazosubira gutumbira abanyagihugu ngo ivyo bihano bibabaza bakabasaba.
Ngira icyo kibazo ufite abatumire benshi urabibaza abo bantu. Twebwe nk'uko tumwe tubwira abarenzangemero inyenyeri n'abahizi bacu ni uko ahubwo birirwa bari biteza imbere bonyine bamenya ko ari imana kazi imvura ihise. Hanyuma rero erega nibo baba baje ubwa mbere ni uko imfashanyo zitariho,
Egomeye reka reka tubaze mushanahe abere gashati nawe nyine kuri cyo kibazo mu gihe ho bari migambwe isaba kwibihano byo tsimbatazwa bigakomezwa abo abarongoye migambwe canke bashora kuja imbere y'abanyagihugu mu matora akazosaba amajwi kandi bavuga ko ivyo bihano sinzikaza abanyagihugu batoto mukanye gatoyi cyane
n'umutumwe ego twebwe icuno bigesha ko ugandira no ko mu muganda w'adasigana icona turi nirashigikiye turi no mu basaba basabira ivyo bihano igihugu cacu basabira ivyo bihano abanyagihugu rero uwo barongoye ubwigambwe canke amashirahamwe yigenga asabira ibihano kenye baza ko ababivuga nkuko twora ngaha mu gihugu nta mugambwe wiyemera umuganga ufise abanywanyi ushobora kugenda ngo uriko urasabira ibihano abanyagihugu kandi nabo abanywanyi babo bajamo ahubwo hariho kumbure bimwe nashikiriza hariho abarundi bene wacu muri duhitiyemwo bavuye ngaha mu gihugu barahunga bamwe bahunga kubera ibyo bakoze abandi bahunga kubera ubwoba n'ibindi abo rero bari hanze kumbure barafise imvo zibatuma basaba ibihano ku nyungu zabo ahasigaye twebwe tuvuga tuti ibibazo mu gihugu birahari kandi ibyo nabyo bibazwa leta rero nimba byarashyitse ko hariho amasezerano kumbura aho nyangwa gushyikaho ibyo bihugu bya buraya bifata ingingo bene izo mugabo ingingo nziza zidashyikira leta cyane zishyikira abanyagihugu ataco bagira naha dusaba leta n'ibyo bihugu bya buraya nibugurure imitima bavugane muri politiki abantu baravugana bavugane cyane cyane badahendana bavugane badakorera ku maraporo atariyo bavugane kuko mu gihugu ibyo bihugu byose birafisha ababiserukira ngaha mu Burundi twese twama twabonanye naho rero bavugana bakavugana ukuri hama bakagera ku kintu cyiza mu Burundi leta y'Uburundi ntije hariya niyo guza barango bije hariya maze bace bagenda basukanya ibihano yavuga ati hariho kumbure abasirikare bacu bari mu kugarukana amahoro muri Somalia basanzwe bafatwa mu mugongo n'ibyo bihugu bya Burayi bajya abasirikare kugira bagende bagiye kugarukana amahoro hariya kubera hari iterabwoba ntiryagarukira hariya kuko iba hari bacungereye n'abo banyaburaya barahaca rero kandi imfashanyo ariko baraca n'abantu bitanze hari hari ibihugu byari byarananiye kumva yuko abo barundi berekanye ko bashyigikira kurwanya iterabwoba boshyigikirwa ntibogira ibi na biriya kuko nibagaruka nibaza ko n'izo bihugu bya buraya iryo terabwoba naho nyine harashyigwa isi yose terabwoba nidashyika ku isi yose si ibihugu bya buraya bizokunguka si amerika si n'uburundi rero ko imirimo y'ibihano tubona ko itabereye yohagarara
Pascal Ndubimana namwe kuri icyo cyumviro n'ikibazo cya Eric mukanye gatoya cyane rwose umunota umwe
jewe mvuga yuko iki kibazo ndumva yuko ari kiraba aba banyepolitiki burya ngo bibwirwa benshi bikumva ngo bene vyo aha abanyamigambwe igira ngo baramaze kumva ko aba barundi ko banaciye ubwenge ibi nibi bavertise bibamenyeshe ko umwaka wa 2020 yuko uyu muntu ariko arasaba bino bihano ko atakibanza afise muri 2020 sinovuga byinshi ubu munyagihugu arazi ubwenge arababwiye aratomoye yuko uyu muntu nkuyu avuga ati bihana ati bifatwe nta havarota ngo arazira na rotore yuko ngo yosaba ngo amajwi kandi ashaka yuko abantu bapfa ibijewe mvuga ku bwa make yuko ari bibwirwa aba banyamigambwe bumve ico uyu munyagihugu umuntu abwira aba banyamigambwe murakoze iyo nyisi iratomoye cyane bumve yuko abantu ko baciye ubwenge
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas muriwe neza
Mireneza Ijwi rya Amerika
Mireneza muri hehe Stanislas
Stanislas kara hanyuze ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda
yego
naje kubona ibareza abatumiye kumaraga no kubashimira
ndarakumva
barimo baravuga ngo mu Burundi umutekano urahari nta kibazo ese nk'abarundi batari mu gihugu cyabo buriya kugira ngo badafite n'amakosa y'ibyaha bakoze mu gihugu cyabo buriya babwirwa n'iki k'umutekano ari wose kugira ngo basubire mu gihugu cyabo cy'u Burundi murakoze cyane
murakoze Stanislas reka dutangwe ku mushyana ya bere gashatsi umurundi yahunze ari mu mahanga mwamubwira gute ko mu Burundi hari amahoro kandi wewe akiri hanze igihugu
bahunze kandi barimo bene bacu bahunze twabamenyesha yuko ubu no munsi mu Burundi jewe nk'umuntu ko ndavuga ndi hagati mu gihugu ndi gitega rero mu Burundi umutekano uriho ariko kandi cyo kimwe no mu bindi bihugu hariho mu Burundi hari ibisuma hariho ari icanyi abacariho abantu batega imitego ariko ibyo onye n'imbere y'igihe byari bihari twebwe rero twamenyesha neza yuko uno munsi abanywanyi bacu mu gihugu cyose nabagendeye intara 18 zose kandi nagenda kuraba abanywanyi ndabasanga mu makomine no mu ntara aho twagenda urashobora kuva ruguru uno munsi saa 2 z'ijoro ubwo ingoji ugashyika ubutungura atacyo ubaye naho tumenyesha ko bene wacu bari mu buhungiro botahuka worema nibumvirize cyane cyane aba bari hanze y'igihugu bafite inyungu za politiki bagerageza kubahimiriza kugira berekane ko mu Burundi ibintu bicika baze kubaka igihugu cyacu twirengere twitegurira amatora y'ibihumbi 2020 turi hamwe n'ahandi no kwemeza neza yuko uwahunze mu 2015 uno munsi hariho intambwe ishimishije iboneka ko hariho ibintu byahindutse kuko turagenda gisaga cya Bujumbura amakaratsi mu minsi yajyanwe imigumuko hakaba ababwicanyi uno munsi haba mu Ijabe haba mu Kabiga haba ku Musaga haba mu Kamenge ku butere no hose usanga ibirabo byuguruye abantu bakanwa ariko kandi inkozi z'ibibi zihabaho ariko kandi abantu ngo dufatikiza hamwe kuko n'igihe amahoro azogaruka no mu bihugu bya Rutura turumva neza ko hasi haboneka bihe biracica abantu ariko si ukuvuga ko mu Burundi hari ingwano hari umutekano
namwe professeur Juvenal ngo gwanubusa ikintu mubona cokorwa kugira ngo umurundi yahunze kuva mu 2015 ayumve ko murundi atahutse yo tekanirwa niki
bacumugani mu kirundi bati umugabo atsintatinya ishamba atinyico byagihuriyeko burya rero ahamaze kuba igice cy'umuriyoni cy'abarundi bahunze igihugu tutabise igugu ntibahunze ubusa barafite icyo bahunze icyo bahuriyeko kugira ngo bashobore gutaha nuko icyo cyabatumye bahunga kihava kugira kihava rero nuko ibiganiro bibandanye bakumva yuko bagarutse mu Burundi basanga inzego z'umutekano baziyumvamo zose nabyo bizohabwa n'ibyo biganiro umwe bwabo rero baguma busaba abandi bakaguma badindiza ikindi nacyo nuko iyo umuntu avuga ngo bigenda neza mu gihugu bigana twumvise twifuza ko bigenda neza ariko umaze kubivuga reka rero gutinya kujija neza kubyerekana muri iyo nama y'agatakazi na muntu aho gucusira ndazi bizovuga ngo sinkigiye ukaranga ijambo utumvise genda wisigure bakumve werekane n'izemezo n'ahandi dushobora kubwira ngo abantu bahunze baba bato batwaba abantu bari mu nzego z'igihugu bari hanze ngo uvuge ngo bigenda neza kandi igitangaje ni uko usanga abantu babivuga ubu barigeze guhunga nabo barigeze mbere no gusabira ibihano u Burundi igihe bari bakigwana ndicanabuza mbere bagarutse ko baronka abanyagihugu bahunda amajwi ku buryo nishiye n'ikibazo cy'aho yabagize ngo none bazoga ubwo barundi baraciye ubwenge barazi ko abahunze bafite nabo ijambo bashikiriza mu Burundi none kugira yo ngo tuve muri ayo mabi yewe uko nagwe ni kwamvye ukamvuga n'ukumvikana n'ibyo bihugu tutumvikana muri iki gihe kubera amasezerano na Cotonou kandi ugira ngo tumvikane ni ukwicisha bugufi ukiyorosha kuko ndiwo kwama umwibarabara wiyamiriza umuntu zeye ko imfashanyo ngo ugume umutuka hanyuma nawe ngo akumvise iriga nta ukama inkabanje kuyikubita ni ukwigenza buke buke umuntu akabashikira akabwira bati aha naragoramye ngomba guhindura gutya twumvikane imfashanyo zigaruke zijyane
leka moshe na he eme pascal namwe mugire icyo muvuze kufyashikijwe na Stanislas amahoro ku Murundi ari hanze sasaga mu Burundi bigenze gute ikintu cyakorwa kugira ngo abahunze bumve ko bo tekanirwa batahutse niki mukanye gato
urazi dewe ni kubera iyo ngeze kuvuga ngo mu munota umwe mugabo abonye na haruyu baho umwanya ukwiye mugabo reka mvuge nyine nk'udaharanira ibyicaro bya politiki byukuri jewe ngira mvuge nk'umuntu ndahanye Bujumbura mbira abavene wacu byukuri ko tubakumbuye ko tubakunda abanyamigambwe ni abaharanira inyungu ziwabo umuntu ababwira ati ntibatahe uzurare kenshi ava baterakamo bati nimutahe bariko barakora ino barahembwa bariko barurura bariko barahembwa ivyabo abana babo biga atakibazo twebwe turavuga tuti amahoro ariho ibidushikira biri hose ni bibi byama byayo byanabayi Londres mu Budagi mu Bufaransa n'abasuma n'abakora ikibi ariko byukuri uraziganya kubahwa munyamakuru uri kurumviriza wewe ndazi yuko za makuru yo kwisi yose ubu Burundi no hantu uvuga ko ariho hantu hahebwe ari muri Gainom namba tukavuga tuti turabateye akamuko bo kwitahira turabakumbuye sino nibakomeza kumva ngo abantu ngo icyo bahunze ngo ingoma ngo yaguhanze ngo yagukanze ngo irahuhuma ugahunga mbega abo bantu ko bari ngaha ko bagino ko bahembwa ya mahera je ndatera kamo aba bavandimwe inshuti zacu ziri mahama ziri muri Tanzania ziri muri Uganda ko mwokwitahira turabakumbuye turabakunda ibisigaye nimuze twubake dukundane ntihagire ubahenda bano banyamigambi aba barondera inyungu ziwabo ingo twirimire korore tugwane munda je ndumva ko norandira amahoro ariho ibintu byiza ibidushikira abasuma abicanye abasambura inzu ababandi bari hose sino amahoro ariho atotuma umuntu aguma hari no mikame
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Justin muri beneza
mwiriwe
muri hehe
turi muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Yego murafite ikibazo murafite icyumviro. Muri hehe muri Amerika? Mu ntari
yihe?
Intari yihe igisagara
cyihe? Nevada, Las Vegas.
Las Vegas. Duga ku ijambo.
Njyewe ntago ndi umurundi nashaka gutanga ikiganiro ku ijwi rya Amerika ku bibazo biri kubera muri Congo imurenga ihariya mu misozi
yego
ari kuba intambara z'abamayimayi n'abanyamurenge
urashaka gushikiriza icyumviro ariko uyu munsi turiko tuvuga cyane cyane ku myerekano yabaye mu Burundi ku munsi wa gatandatu imyerekano yo gushyigikira abategetsi abakuru b'ibihugu Tanzania na Uganda basavye ko ibihano byafatiwe Burundi eka ishyirahamwe ry'Uburayi ryafatiwe Burundi byohagarikwa imbere yuko ibyo bihugu byo muri ako karere bitere igikumu ku masezerano y'ubudandaji hagati y'Uburayi eka n'ivyo bihugu ivyo nitwe turiko turavuga ko ariko se cyumvira mu kanya gato cyane rwose naho turazi ko aho muvuga hari ubwicanyi bukomeye cyane rwose mu kanya gato amasegonda 30 mushikirize cha muri kamashikirize
ndabyumva biriya bintu nibyo kuko narabikurikiranye ku ma YouTube aho bavuga yuko bagomba kukuraho kiriya cya kugira ngo bira bidandazwa bi bikomeze nyine gukora ariko ndumva mukuri nibyo bagomba kuba kubikora kubera yuko urabona muri Afrika imwe na rimwe haba imvururu ugasanga ibyari byaha ntago babihinduye bakabihindura ukundi cyangwa bakabafatira ibihano ariko numva kabisa icyo gihano kigomba kuvaho kubira bihano bafatira Burundi.
Ego me urakoze Justin urakoze icyo nikibazo abashinga ntahe turi kumwe bariko baraganira ko ngaha ariko reka duhe ijambo umushinga ntahe Juvenal ngogwa n'ubusa agire icyavuze ku bavuga ko n'ivyo bihano bikwiye guhagarara ndaze kwica kibazo bakikwaje ariko nta hantu mwatubwiye neza gose ngo twumve ko aho muhagaze ibihano bikwiye gufutwa muri iki gihe hari abavuga ko bifite ingaruka mbi cyane gose ku banyagihugu mu kanya gato
jewe amwe bavuga bati cyane cyane imbere
aho gukiza umuntu hozi takwingwariza mirevo provenir kageri ye nifuza ko ivyo bihano bitoba igihe two kwikubita gashi tugahindura ingendo kugira nti turinde gushikiyo hose niko namye mvuga na kare kandi ndashimiye uyu mushinga ndaye Justin avuze nibindi avuga ati jewe nagomba kuvuga izo mu murenge n'iza mayimayi erega nta murenge n'aba mayimayi mu Burundi birakwegana akarere kose biri kumwe iyo intara imeze nabi nitegeko ngo nahandi bigende nabi jewe rero ndiyumvira yuko cyane cyane koraba aho kuvuga ibibi tukavuga ibishobora kuba kugira nti bishike erega ibyo bihanoshora kutaba igihe twebwe nyine tutubiha inzira kuko uko mbona turiko turabigenza n'uko tubiso tubiha inzira ngo birinde bishika aha a muri iki gihe Burundi bukeneye kumvikana n'ibihugu bibanye bukumvikana n'ibihugu bya Buraya kugira ngo uruja n'uruza rubandanye ibihugu bivukana n'u Rwanda n'u Burundi uruja n'uruza rubandanye mu bihugu nk'u Burundi n'ibihugu bya Buraya icyo gero kugira ngo bishoboke mbega ninde akeneye cyane cyane yuko iyo migirane yogenda neza n'u Burundi n'u Burundi murumva igihugu cawe kivuga ngo u Burundi nibwo tuzeye ko igice cy'amahera akoresha ukwezi ku mwaka oya n'u Burundi ukeneye cyane cyane ibyo bihindi bihugu nitwebwe rero dukwiye kwicisha bugufi tukabegera twabwira tuti ibyo tumvikanye reka tubyicarire tubyicarire tubugane kugira ngo ntimuze noneho muduhohoshe
uruja n'uruza hagati y'ibihugu cyane cyane bibanye ni ikintu gihambaye cyane rwose reka duhe n'ijambo uwundi munywa ni radio ijwi ry'Amerika Ernest mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye
turaho muri hehe
be ndi muri Amerika ndamukiriza abo batumire bose
ndarakumva
kindashimwe
muri Amerika muri hehe
ndi muri Amerika muri Canada
muri Canada yego duga kwijambo
urumba ndashimye rwose abo watumiye uno munsi
yego
umenga Uburundi buri mu nzira yo kogorora uko wumvise abatumire ijambo ariko baragwa ko bari kugwa ku Burundi Burundi ntitubandanye tubonerwa ntitubandanye turenganywa ntitubandanye abanyagihugu ubatanguye kubona ko abanyagihugu ari wafite ijambo bafashe ibyo bihano bibifata abo bategetsi nyene bigomba byagombye gufata ubu bose bamaze gutahura ko ibihano bibabaza abanyagihugu urumva ndashimye rwose ndashimye abo batumire abo bose mu baleti murazi wacu igitega turabahamajwe bo urumva ariko sinogenda nta gaye uwo mugabo mwatumiye wo muri Rwenza ngemero ki imvugo nk'izo zabo zo kwamavuga indimi zitatu zine ukayoberwa icyo bagomba kuvuga ntashobora kuvuga indimi zitatu avuge ibihano asubira avuge ko nta bihano be asubira avuge ngo brema turabagaye niyo igihugu kizotera imbere
Ernest Ernest usa n'uri kuraca imanza kandi usa n'uri ko uriko urarengera karimbi
subiramo wumve ubaze uwo mugabo wumve ukuntu baravuga banditi bagahimiriza abahunze gutahuka ko amahoro mu Burundi amahoro ari yose we akavuga ati abahunze barafite icyo bahunze none we arihe uno mwanya tuvugana si izo zandimi zivuga izo ndimi zibiri nizo ziyo by'abarundi nizo zizatumye
igituma tuvuga ko ari uguca imanza mushya na Ernest ni uko hariho n'abashobora kuvuga ati wewe uri kuvuga ko amahoro hari kandi amahoro atari icyo ni kibazo abantu benshi batabona ko cyo kimwe ariko reka tumuhe ijambo mushya na Juvenal nawe agira icyo avuze ku byo muri komunashikiriza
we kanaje sindinda umunywanyi Burundi afite uburenganzira bwo kuvuga icyo yiyumvira je ndi demokrate mugabo icyo ntushima nuko mvugirwa ibyo ntavuze ikindi ntushima nuko hari umuntu yoba abona ibintu ingene bimeze ku isi yokwemera yuko abantu bashika ibihumbi amajana atanu b'abarundi bahunze igihugu bagihunze atamvu ziriho yewe muntu abare mu mwire umuntu avuga gutyo yuko afata abantu bahunze nkuko batagira ubwenge ico kibazo cyonyene nawe nyene ragenda yiyumvire araja kwihinyishu kuko ariko avuga bahunze abahunze ubu kuva 60 hamye hari abantu bahunze kandi uwo ahiye kuvuga hari naho ico gihe yari kuvuga ati aba bantu igituma bahunze kiriho mugabo kumbure ko bahunze ubu atarabo yiyumvamwo agaca nawe avuga ahubwo we akaba bavuga indimi zibiri aho tugeze ubu nta murundi yabagicisha iruhande yovuga ati umuntu ntahunga ubusa ntahunga bishaka sinya none n'abarundi burya ntibamye bakunda guhunga bahunga kuko bagata ibintu byo bagata imiryango yabo kubera ko hari bituma cyane n'ukuri nagomba kumbabazi twogirira abantu bahunze yuko abantu nkabo bahakana yuko abantu bahunze ubusa kibazo basere kuva muri aya maradiyo yanyu n'ukuri abo bantu ntibasonera abantu
egome murakoze reka ndabona iki kibazo ni kibazo abashya ntaye bandi babiri bigeze kuvuga ko ariko reka duhe ijambo wundi munywanyi Elia mwiriwe neza Elia muratwumva ndabona Elia telefone yiwe itameze neza reka tube turaha akanya mu kane gatoye cyane rwose Abel Gashatsi Ernest yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose reka umushyira ntahe Juvenal ngorwa n'ubusa ahubwo ntibavuze ikibazo gihambaye cyo kuvuga ko hariho abantu barenga 500,000 reka bahunze igihugu hariho imvo ziri inyuma inyingo bafashe guhunga igihugu ikintu hari kubwanye muri bazako hariho abantu bahunze atambo zikomeye zibatuma bahunga
murakoze cyane twebwe murantunga turemeza neza yuko atamuntu yofata inzira yo guhunga atacahunga kuko guhunga ntibiryoshe guturugo rwawe ukagenda mu mudahinga ukajya mu kindi gihugu utaza hushikira murumva ko bitanezereye abo rero bahunze icyo gihe bahunze kubera ibibazo byari mu gihugu cyane cyane mu 2015 harabaye imyirekano ihaza igihura imigumuko hacajamo n'ibihuha maze abarundi barahunga nabo rero bahunze icyo gihe ubu no munsi mugabo icyo tuvuga twe tuvuga tuti barafite icyo bahunze mugabo icyo bahunze turavye uko twari tumeze mu 2015 siko tumeze uno munsi haramonetse intambwe ishimishije naho tuvuga tuti uwavanga bafite icyo bahunze nibyo mugabo nawe yombwira neza yuko uko twari tumeze mu 2015 atariko tumeze uno munsi twebwe abanyapolitike naho ubu ni muri opposition ibigenda nabi ubuvuzi bishikiriza mugabo hagize igitera intambwe nacyo nyine ngo kubahuka ukakivuga cyane cyane kugira ngo abo bene bacu bari mu buhungiro ibyo 250 tugumye tuvuga yuko mengo uko basize igihugu kimeze igihe hari imigumuko uno munsi niko kimeze birumvikana ko batazohunguka ubu rero tubyubahuke leta gende ivugane n'ibihugu abantu bahungiyemo amadelegasiyo ya leta agende natwe nk'abanyamuryango badukundiye tugende tubashikire kuko dufite n'inshuti tubabwire ingene ibintu bimeze mu gihugu n'ahandi uri Bujumbura ukavuga yuko uko bemerikenze yari imeze n'undi munsi ariko imeze birumvikana ahubwo abo bantu baca bacika ivutu gusumba rero turagerageza kuvuga imvugo ihumuriza kugira ngo abo bene wacu batahuke twubake igihugu cyacu
Eme Pascal murabona ko hari ibintu bishobora kuba byarahindutse kuva mu 2015 byotuma abarundi bahunze bahunguka
ego cyane twebwe turabona ko hariho na changement inakomeye cyane turaze vraiment ku bwa 2015 n'ubu turabona yuko ibintu ko byanahindutse cyane kandi turatuma tukanatera kama abantu ko bonahunguka gusa mugabo ikibazo cya Ernest naho mwari kumurana mu muranamukari atanke murana mu kosora uyu muntu avuze ngo uburundi burakwiye kwicisha ngo bugufi ngo nitwebwe ngo dukeneye ngo ngo abazungu abanyaburaya akwiye no kumenya kwanza kwicisha ngo bugufi mbere yuwa contribue yuwa terereye ingene haba na kudeta haba imigumuko haba ubwicanyi haba isenyurwa rya leta uko kwisumeta koba arukuhe uyu Ernest rero afati yabonye izindimi z'uyu muntu wa MRC ibintu bidatomo yavuga je ndabandanya mbira abantu banyamigambe ko abarundi ko banyuko banabahinyuye niba bitega abantu muri 2020 ngo bararonyijwe aha nibumve icyo murundi avuga murakoze sinovuga byinshi uyu muntu avuga ngo kwisumeta imbere y'uwaterereye kude tagatanga mahera yo kwica abantu yo gusambura inzego murambabarira cyane
ivyo nibirego nawe mwebwe mushyana imi Pascal bitara tohozwa kwemeza ikintu kitaraje habona cyane gose sikintu umuntu ashaka kwihanganira ariko reka duhe ijambo umunywanyi Elia Democrat Democrat muri neza
muri neza
muri hehe Democrat
muri komine Mugamba
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro duga kwijambo
ego ego jena gire mpwe kuri bivyavuzwe na president Museveni na president John Magufuli
yego
kuri bavuze yuko ibihano byategekanijwe uburundi byasatiwe uburundi byovaho aha byuko ndabibona ngira icyo bari bakwiye ni nk'ijambo ribabaje ku barundi bariko barabona amabi ariko arabera mu Burundi kwa abantu baguma bicwa nkaca mbona nti nkaca mbaza abanywanyi bose abatumire mwatumiye hamwe izo fashanyo zuza mbe ifashanyo zomara iki abarundi bariko barapfa abarundi bariko baranyuruzwa abandi bafungwa bazira ubusa zomara iki mbe hokura urayuriye hanyuma bugaca ukumva umugenzi wawe bamunyuruje ukumva umwana wawe bamunyuruje ibyo zomara iki ku mitima y'abarundi
reka tuhakanya ndabona kagiye bagira icyo bagusubije mushyira nahe Abele reka kanya karagiye Abele gashatsi duga ku ijambo ku kibazo kibajijwe n'umushyira nahe Demokrata mukanya gato Abele
tuvuga tuti mu Burundi ntawo uvuga ko byose byera de icyo kimwe no mu bindi bihugu rero ko hakiri abanyuruzwa natwe turabibona turabyumva mugabo icyo duhagaze ko ni ikihe ibyo bihano nimba ari byo bizoca biza guhindura ibihano cyane cyane tuzi neza ko bishikira umunyagihugu mutoya ubu no munsi tuvuga tuti leta nigire effort nigire ingufu kugira ngo ishobore gucungerera umutekano abanyagihugu kandi turavye intambwe bigeze ko ndabemeza neza ko ibyari mu 2015-16 uno munsi tugeze ku ntambwe ishimishije ibihano rero ababikoresha nabo cyane cyane baba bifuza ko igihugu ahubwo coja mu ngorane abarundi bagahona bagasonza
bagahera
kuko ibyo bihano ntaco biza bidufasha hama cyane cyane leta ikavugana n'abafashe ibihano leta igakora ikijejwe kujyanye n'umutekano gutumbereza ingene inzego zayo zikora
ntidushobora
gusabira igihugu ibihano bishyikira n'abanywanyi bacu
Professeur Juvenal Ngogwa n'ubusa mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe kuri icyo kibazo cya Demokrate
si ubwambere nishuye kibazo cya mbere siniko nigisha abarundi kirundi kwisa bugufi cyanke korosha imitima nibyo n'abakozi b'imana birwabira so kuvuga ku iki kintu kiri ni ukubwira ngo abantu babwire bumvikana atawushira ijambo hejuru kuri icyo kibazo naco Demokrata abajije irya ibyavuga nanje nibyo mvuga yewe ikije nuko twumvikana ku ibyo bihano ntibibe hanyuma abantu bagataha bakiyumvamo ko batashe mu bihugu cyabo hanyuma abarundi bagaca basabira rimwe bose ko izo mfashanyo zoza kugira ngo ziheze zifashe abarundi bose atanu
ijambo rya nyuma Emi Pascal Ndubimana
jewe nize mpanura kumvikana ubwa mbere ho kubwiririkanye
ndabona kanya kagiye
izo mfashanyo zije
ifashe bo Emi Pascal duga kwijamba kanya kagiye amasoko na 30 namwe ku cimbiro cashikirijwe na Demokrate Musozere
jewe murantu ngase no vuga ku bya demo kubwo uyu muntu avuze bino bino ahubwo reka nshime ku bwa wewe uri umunyamakuru ukosora umuntu ni yavuze akantu nashobora kuvuga ati uri henze rero turagushimiye cyane kandi turifuza abantu ko bomera nkawe iyo umuntu avuze akana kumva ko yokosorwa turabashimiye cyane murakoze uri umunyamakuru w'umu professionnel murakoze
gushima mushya nahe Ebe Pascal Nduwimana ndagushimiye namwe mushe ntahe Juvenal ngogwa n'ubusa Abere Gashatsi ndagushimiye nawe cyane gose kukanya batugira tuganire turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America bose baduteye akamo bagashikiriza ivyimviro vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukadushimiye kandi nafata ukarara yegeranije ikiganiro mu gire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.